Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio Indwi Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uno munsi ni tariki 25 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2016, ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya mabi akoregwa abakenyezi. Mbe ico kibazo cifashe gite muri iki gihe, nize nzitizi zibandanye kwibonekeza mu twigoro two kugwanya ayo mabi. Ni mu kanya gato. Reka ariko mbere yaho mugenzi wacu Frederic Mundikije dushikirize amakuru avugwa ku Burundi muri aka kanya.
Urakoze Oriane mwiriwe neza nshuti mwese mutiramanye ni radio Ijwi rya Amerika incamake yamwe makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza mukanya hejeje uha umudari umwakaka hamwe n'agashimwe k'amafaranga imiliyoni 5 z'amarundi Francine Niyonsaba umunonotsi kiranganwa yaronse umudari umwakaka mu mahiganwa mpuzamakungu yabereye Rio de Janeiro aho yabaye uwa kabiri mu gusiganwa ku metero 800. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye inkuru. Mwiriwe neza Evariste. Perezida Pierre Nkurunziza ako gashimwe yagatangiye he?
Ego Frederic Ngundikije akugashimwe president Nkurunziza yagatangiye ku kibuga cy'akijambere cy'umupira w'amaguru kiri ku mugwa mukuru wa commune Buganda mu ntara ya Cibitoke.
Amajambo mu majambo makeye ijambo nyamukuru yashikirije rimeze gute murashaka kuducira ku mayange?
Ijambo nyamukuru umukuru w'igihugu yashikirije ahejeje guhereza ku gashimwe kageze n'amafaranga miliyoni 5 z'amarundi umudari w'umwaka wa w'inzahabu eka mbere na certificat de mer urupapuro ruhabwa abakoze bigashimwa. Ya Petero Nkurunziza yateye intege Francine Niyonsaba aho yamusabye yuko yobandanya atera imbere nk'umuzinga mbere akazana n'iyindi midari myinshi mu mahiganwa yimirije, akaba anamusabye yuko yozana anatera intege bagenzi biwe b'abanonotsi nk'uko yabigize ku munsi w'Imana uheze hariya mu ntara ya Rugigi aho asanzwe avuka. Kana Francine Niyonsaba yashimye kubona umukuru w'igihugu amuteye iryo teka aje kumurosa agashimwe k'abantu bakoze ibintu bikomeye cyane ku gihugu aho mbere yaciye asaba ubushikiranganji bw'inkino rwaruka n'imico kama yuko gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke abanonotsi nka Francine benshi mu gihugu gutyo igihugu kikaronka imidari myinshi byo mu mahiganwa mpuzamakungu.
Evariste, mu kanya kari imbere turagutera kama kugira uduhe idonido iyo nkuru. Urakoze.
Murakoze.
Iyi ni inkuru ivugwa mu Burundi no hari inkuru y'umusirikare w'umikambi ya Kirundo yasabiwe igihano cyo gufungwa imyaka 10. Umushikizamanza wa parike ya Kirundo yamusabiye icyo gihano amwangiriza kuba yatije inkoho y'akazi umurwi w'abasuma nawe nyine yarasanzwe arimo. Turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye inkuru. Jean Bosco, iyo nkoho yafatiwe he?
Ego yongoho ni nka mu bwoko bwa Kalashnikov yafatiwe mu gisagara cha Kirundo mu bitafi ya Runanira hari kwigenekereza ya 2021 ukwezi kw'icumi. Icyo gihe rero ntivyashotse bimenyekana n'ingoga ko ayo umusirikare ariko mu nyuma yavuye bimenyekana uwo nyine mu rubanza rwabaye ejo akaba yaravuze ingene yahavuye yirega amaze kumva ko inkoho yiwe yafashwe yasiguye ko yahavuye yirega ku bamutwara.
Uyu musirikare yakiriye gute icyo gihano yakiriwe?
Umusirikare mu rubanza yashote yasa n'uwashote yemera ko yatanze inkoho ndetse asigura yuko umwe mu bavugwa ko yarangwe uwo mugwi w'abasuma nawe yari yamye amusaba kuva kiriye nk'aka y'imyima ko yamuhaye imiti amubwira ko agira muvuye indwara yo mu nda ariko mu nyuma iyo miti ahava ariyo ikoresha kubera ko yasigura ko yabyemeye n'ingoga akaba yasabye ko sinari umukisha inkoni ngufi mu gihano yasabiwe.
Umushikizi w'amanza amuburanira wewe abivuga ku iki? Avuga iki kuri icyo gihano?
Ego Frederic uko ari batatu nta n'umwe yarafye umuburanira bose baburanye aribo biburanira. Icyo gihano rero gitegekanijwe n'uko urubanza ruzosoma sena yashize umwiherero ukaba rutegekanijwe gusoma ku itariki 2 z'ukwezi kuza.
Jean Bosco, nawe turagutira kama mu kanya kugira ngo uduhe idonido iyo nkuru. Urakoze.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM Kigali 104 nibice 3 no kuri Radio Inshuti ya bose 88 nibice 3 ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Niwo mwanya w'ikiganiro muri Sanga koko bakunzi bishwe rya Amerika nkuko mubimenyereye mushobora kuduhamagara kuri telefone yacu tukabahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cuno munsi tubibutse nimero yacu ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1 ndasubiramo 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1 Uno musi nkuko twababwiye no musi mpuza makungu wahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi ukaba ari umunsi utangura icese imisi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi ku isi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2016 igitigiri cy'abakenyezi bakoregwa ayo mabi mu Burundi kigenda kigabanuka ugereranyije no mwaka w'ibihumbi 2015 ivyo bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe agateka kazina muntu imibano n'iterambere Mbe nizihe nzitizi zicibonekeza mu twigoro two kubandanya kugwanya ayo mabi mu kibano canke ku rwego rw'igihugu tugiye kwihweza utwigoro tugirwa na CDFC ikigo kijejwe ingo n'imiryango kiri mu ntara ya Muramvya tugiye kongera twihweze uruhara rw'inzego z'ubutungane mu gutunganiriza abakenyezi baba bakorewe ayo mabi twatumiye umushingantahe Janvier Sabimbona umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya Muramvya adufashe kwihweza no gutorera umuti bimwe mu bibazo biri mu rwego rw'ubutungane kubijanye n'imanza zerekeye amabi akoregwa abakenyezi umushingantahe Nsabimbona ndakuramukije ndagwikaze mu kiganiro muri Sanga ndabwiye ko umurongo umushingantahe Janvier ucitse ariko turamuronka ku murongo mu kanya gato turi kumwe kandi ku murongo na Madame Space Caritas Habonimana hayobora ikigo CDFC kijejwe ingo n'imiryango mu ntara ya Muramvya mufasoni Habonimana amahoro neza ndabaha ikaze mu kiganiro muri Sanga. Allo Madame Space Caritas muranyumva? Ndakeka muhinga bw'ivyuma telefone zigoranye gato ariko nkuko tubabwiye no munsi mpuza makungu wahariwe ukugwanya amabi akoregwa abakenyezi no munsi rero no munsi utangura icese imisi 16 yahariwe kugwanya ayo mabi hakaba hari amasekeza n'ibiganiro mu bice bitandukanye by'igihugu vyerekeye guhimiriza abantu kugwanya ayo mabi haba mu kibano canke ku rwego rw'igihugu twatumiye umushingantahe Janvier Nsabimbona umukuru wa sentare nkuru y'igihugu Muramvya twa turagerageza kumurondera ku murongo turi twatumiye kandi Madame Space Caritas Habonimana we ayobora ikigo cha CDFC ni kigo kijijwe ingo n'imiryango mu ntara ya Muramvya kandi tubibutse ko kinari kiganiro kiha ijambo abanywa nyibiradijwe rya Amerika muhamagare mushikirize ibazo n'ivyumviro ku kibazo cuno munsi telefoni ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1 reka tugarura abatumire bacu ku murongo kuri telefone mu kanya gato turagaruka murakoze.
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri sanga cyuyu munsi ni muri aka kanya muri sanga nkuko twababwiye no munsi turaganira ku kibazo cerekeye amabi akoregwa abakenyezi no munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ayo mabi no munsi ndabwiye ko turonse mushinga nahe Janvier Nsabimbona ku murongo tubibutse ko mushinga nahe Janvier Nsabimbona numukuru wa sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Murambya dufashe kwihweza no gutorera umuti bimwe mu bibazo biri mu rwego rw'ubutungane kubijanye n'iki kibazo mushinga ntahe Janvier Nsabimbona ndabaramukije ndabahikaze mu kiganiro
ndabaramukije nanje murakoze cyane
ego mushinga ntahe bamwe baravuga ko hari ukudategera neza uko ubutungane bukora bigatuma batinya kubwitura mwucira ku mayange abatwumva cyane cyane abakenyezi bakoregwa mabi batinya cyane kwitura ubutungane inzego z'ubutungane zitunganijwe gute umukenyezi yohera he iyo afise ikibazo ashaka kwitura sentare
murakoze cyane kutubaza ngo tutange umuco kubyerekeye ingene umufaso ni yakorewe amabi ashobora kwitura ubutungane biravana nuko ari amabi yerekeye ibyaha cyanke amatati mu rugo iyo ari rubanza rw'icaha umufasoni yakorewe amabi aritura inzego z'inyamiramabi zigatohoza ugo rubanza zihejeje zirashikiriza ubushikiriza manza muri iyo ntara icyo caha cabereyemo hanyuma nawe ahejeje umushikiriza manza gutohoza acha arungika urugo rubanza bivanye n'uburemere bw'ingene cyo cyagihanwa iyo ari cyaha gihanwa n'igihano kiri munsi y'imyaka ibiri ico urugo rubanza iyo dosiye uwo muntu urugo rubanza rwaheze cyoro mu rukarongo muri sentare y'intango yaho ico caha cyakorewe iyo naho ari caha kirenza imyaka ibiri kice kiro iyo ugo rubanza ruca rurungikwa muri sentare nkuru y'igihugu ikukira iyo parake yegamiye no kuvuga uwo mushigo bushikiriza manza uca burungikira ugo rubanza sentare nkuru y'igihugu y'intara yakorewe mu caha iyo naho ari rubanza rw'amatati ariko arahohoterwa atagira cepfo cya ruguru iyo yirukanywe mu rugo iyo asaba ibimutunga iyo atagira yaramwirukanye bice urwo rubanza ruca rutangurira muri sentare y'intango iyo komine byabereyemo uwo mufaso nabamo hanyuma agaheza kufunguruza muri sentare nkuru y'igihugu iyo sentare nkuru y'igihugu iheje guca urubanza barashobora iyo atagira ari ibyitongo basaba yuko yamwimye ico aharima birashobora iyo toryo tongo ritanditse akabandanya yunguruza no muri sentare isubiramo imanza muri ako karere iba abatumbereyemo amasentare asubiramo nayo aratandukanye hariho iy'Ibujumbura iy'Igitega iy'Ingozi n'Ibururi.
Murakoze cyane mushinga nayo.
Ndiko nashobora gutanga
igice. Ego cyane, ego cyane. None kugira ngo uwo mukenyezi ahabwe ijambo muri zo sentare hari uburyo busabwa canke bigenda gute arashikiriza ibyo birego abafise bigenda gute?
Ego cyane naho turatangira umuco. Iyo ari urubanza rw'amatati nkuko twabivuze ubwo rubanza rw'amatati ruhera muri sentare y'intango. Uwo mufasoni agomba gutunganirizwa nuko sentare imutunganiriza iyo sentare y'intango. Baramusaba yuko ashinga urubanza azanye imburano bagaheza bakamurihisha ibihumbi bibiri by'amarundi. Iyo naho yunguru ugwacitse atarushimye yunguruje muri sentare nkuru y'igihugu baramwaka ibihumbi bine by'amarundi. Iyo kibandanya muri ya sentare navuga ku manza zitanditse mu bitabo ndangamatongo bimwe na hano muravuga ko bijya ko tujya muri sentare isubiramwo y'akarere arimwo baramwaka ibihumbi bitandatu by'amarundi. Ariko naho iyo ari ntaho nikora n'abantu nikora nabwo butungane butabatunganiza badashobora kuronka ayo mahera. Ari ntaho nikora baraheza barakamwaka bakamutuma urupapuro rwerekana ko ari ntaho nikora. Ubwo nabwo rutwangana rutangwa na musitaneri w'iyo komine yakoreyemwo ayo mabi. Amaze kuruzana ubwo naho nta mahera baheza bakamwaka acha iyo kuri urwo rubanza aho rwo kwanditse nimero barahariho amajambo bandika mu Gifaransa prodeo no kuvuga kwaruva cyane bicu bishye bigaragara yuko ari ntaho nikora araheza gatunganirizwa maze ari wahohotewe ubutungane bukaweza bukamwuzuriza.
Murakoze cyane gose.
Iyo naho ari rubanza rw'icyaha kubera urubanza rw'icyaha uwagirizwa icyaha ariwe yitura sentare bona bakaba bamushikiriza manza haba muri sentare y'intango umushikiriza manza ni wagenda kwagiriza uwo muntu yakoze ayo mabi kuri uwo mukenyezi. Uwo mukenyezi nawe yahohotewe iyo kugira ngo aronke ija muri urwo rubanza mbere dushobore kumusabira indishi ana mu butungane bashobore kumuhindisha ibijyanye n'icyaha yakorewe naho aho wowe bamusaba amafaranga igihumbi cy'amarundi. Ni nka kujya urubanza.
Ndakeka telefone imushinga nahe nsabi mbona icitse reka duha amakuru ahambaye yerekeye ukuntu umukenyezi yo kwitura sentare n'ibisabwa ariko turagerageza kumurondera ku murongo agaruke agerageze kudufasha. Turi kumwe kandi nkuko nababwiye n'umupfasoni Space Caritas Habonimana hayobora ikigo CDFC kijejwe ingo n'imiryango mu ntara ya Muramvya. Umupfasoni Habonimana ndabaramukije ndabaha ikaze murakoze kwihangana ku murongo. Iriwe neza. Umfasoni Habonimana mukorera buri munsi ku bibazo by'amabi akoregwa bakenyezi wotubwira cyangwa ukibutsa abatwumva bimwe mu byo ayo mabi abashingiye ko muri make.
Ayo mabi ashingiye ku buryo butandukanye. Hariho amabi asendekaza umubiri bijyanye no gukubita umukenyezi kumuhotera cyangwa umwigeme. Hariho amabi afatiye ku butunzi n'imibano nko kumwima ibimutunga ibintu bijyanye no kurenga ibigo kugira abagore bangahe. Hariho amabi ajyanye no gushurashuzwa ku nguvu haba ku bana cyangwa ku bakenyezi. Hariho n'amabi atanuza ku mutima umuntu abana ariko mutari kumwe atumegeza akakunyegezamwo agomba gukora ikibi kandi atanu umuntu wo handi ashobora kumenya. Nubwo bwoko bune nababariye.
Murakoze cyane. None nko muri iki gihe mu ntara ya Muramvya kwa ariyo mukorera mwo ibyifashe gute ayo mabi ugereranyije no mu mwaka heze kugera muri uyu mwaka yoba yaragabanutse yariyongereje bivyifashe gute cyane cyane ayo mabi afatiwe ku gitsina
amani afatiwe ku gitsina yarabwo mu mwaka heze yaragabanuka maze ngo ku 50% kuyijana kubera inyigisho kubera inzego z'ubutungane kubera intwaro yeta gukorera hamwe kugira ngo aya mari agabanuke anatsinda hari gipfa mutima iyo mabi amabi ababaje cyane kandi atamuntu n'umwe adashobora gushikira no gituma twese mu ntara ya Murambya dukorera hamwe none rero ibikigiri ndabibabwiye mu bijyanye no gushurashuza abigeme n'abakenyezi ku nguvu twari dufite ibitegire shika 60 umwaka uheze ubu tukaba dufise ibitegire 34 kuvuga abantu 34 bashurashuzwe ku nguvu gushika uyu munsi turiko turababwira turiko turavugana ariko rero ibyo bitigiri nitwovuga ko tubizi 100% ibyo bitigiri tubimenya kubera abantu bashoboye gutahura inyigisho bagaca bitura ikigo cy'iterambere ry'ingo n'imibano kandi bakitura na n'intwaro kandi n'amashyirahamwe ajejwe abakenyezi n'abigeme akora aya murambi
murakoze cyane gose nkuko mubivuze intara ya Murambya byaragabanutse n'ibiharuro dufise imbere yacu hano twaronse mu bushikiranganje bujejwe agateka kazi na muntu birerekana neza yuko muri rusange ku rwego rw'igihugu navyo nyene byagabanutse turaza kuraba inzitizi ziri mu bikogwa muri mwo byo kubandanya mugabanya ivyo bitigira ivyo amabi akorerwa abakenyezi ariko nkuko twabiye mbere iki ni kiganiro gijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika imbere yuko tuja ku murongo gutwakira umutumire wa umunywanyi wa mbere reka tugaruke ku mushinga ntahe Janvier Nsabimbona gato atubyire zimwe mu nzitizi mushinga ntahe Nsabimbona zimwe mu nzitizi mu guca imanza z'abakenyezi bakoregwa mabizo bari nkizihe mubona muri sentare.
Allo?
Oui, muratwumva?
Allo?
Ego, muratwumva mushinga ntahe Janvier Nsabimbona?
Ego,
narimbajije nti zimwe mu nzitizi mu guca imanza z'abakenyezi bakorewe amabizo bari nkizihe mu kugerageza kubatunganiriza.
Inzitizi bimwe bituma aba ukutitura inzego z'ubutungane kandi niyo cyangwa niyo bakwituye ugasanga biratugora usanga ibyemezo biratugora kuronka hari abakenyezi bakorewe bene ayo mabi uburyo ntibyabona uburyo bwo kugushikira inyamira mabi cyangwa gushikiriza amanza ibyemezo iyo batariyo tutabironse ugasanga ari bimwe mu bituma bamwe baratinya abandi ibyemezo byabona bigatinya ntuze gushikira cyangwa gushikiriza imanza ntibuheze ngo butohoze dosiye neza iyo batatoje urwo rubanza neza biratuma haba kutaronka ibyemezo iyo byemezo nabyo tutabironse biratuma uwo muntu ataheza ngo atunganirizwe
birumvikana
iyindi nzitizi nayo mugabo nk'ibyo nariko ndavuga by'uko hari uko batinya canke ibyabona bigatinya canke umuryango uwo mupfasoni canke umupfasoni nyene ariho itegeko rishasha nimwe agakwego 13 cyo kuwa 2029 z'ukw'icyenda w'umwaka rikingira kongera rigwanya wanashaka rigakinga rigakingira abo bantu bakorewe ibyo bintu canke ibyabona canke abandi bose afite umuco yotanga kugira ngo ibyemezo biboneke na cyane cyane mu ngingo z'iryo tegeko rya 2021-2023 agakwezi ka kabiri aho barasomora neza ngene uwo muntu ushobora gukingirwa.
Urakoze cyane rwose. Mushingantahe Nsabimana, Nsabimbona Murantunga, mugerageze guhagarara ahantu umurongo wanyu ushore gucemo neza haba rukuja guca handi hantu mugahagarara neza umurongo wanyu gacamo neza twoshima cyane. Mufasoni Habonimana, namwe tubabaza ico kibazo nyene muri ko muragerageza gufasha abo bakenyezi zimwe mu nzitizi muhura nazo nizihe canke ibibazo bababwira bafise mu kugerageza kwitura ubutunganizo bari nkizi bijwa bari nkibi.
Yego, murakoze kunyongera ijambo. Inzitizi abakenyezi baronka nuko arabusanga babuze uburyo bana bakorewe amabi baba bava mu mihinga itandukanye barashobora kubura uburyo kwitura inyamira mabi kubera bari kure hategeza kugendwa n'imodokari bakabikibunguruza. Hariho n'inzitizi z'uko nk'ababibonye babonye iyo mabi ariko arakogwa batinya kubivuga bate ntitwabivuga ntitubaho tuja bagaca bihorera hanyuma rero ikaba intambani y'uko n'urubanza rw'uwakora amabi rubandanya kuko urubanza rwose ivyabona. Ikindi nacyo ni uko n'abakenyezi bashobora gutinya kuvuga ibyababayeko, ni nacyo gituma amabi atagabanuka ku rugero rushimishije. Hari ababikumiza mu nzu ninabivuga aranyica nzoja hehe, bifatiye no gukubura umukenyezi aho yikora mikoro yiwe ni mato umugabo amwirukanye bazoja kwande iteko ryo gutorana ryacatufatiye amaboko imugongo mbare twama dukoma amashi abakenyezi bakoma amashi amabi agatagwirirana. Indi ntambani dufatiye umukenyezi yakomeretse arashobora guhishira umugabo wazukira zukira ariko ugasanga yakomeretse cyane agakomereka n'ahantu batabona kuko umugabo arafite gukorera ikiba umukenyezi akamukubita ahantu abantu batabona. Umukenyezi akagenda yasa neza yambaye neza hariya hamerewe nabi cyane ntabi kubera nyine bifatiye zoja hehe cyane kutamenya bintu by'inyigisho nabyo nyine biracagoranye ntizirakwiragira cyane hejuru kuko kugira inyigisho zikwiragire hose zishikire benshi nuko baboneka uburyo anatsinda n'icyo cy'uyu mwaka ko muri iminsi 16 hariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Ikigo kivuga ati Uburundi bwa kaka kongeza uburyo bwo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Aha rero uja kama abakunzi b'Uburundi n'ababa mu Burundi ko bagerageza umwe wese akitanga kugira ngo n'ukuri abakenyezi bave mu ngorane.
Urakoze cyane rwose. Ego
nacyo navuga nubwo ushurashuzwa ku nguvu baraho ukuri umuntu yitwara ugasanga abacamanza nabo baragize ibibazo nyamira bimwe biziragize ibibazo kubera ibyemezo byazimanganye. Saba batwumva bose bagerageza gufasha abakore amabi yo gushoza ku nguvu gukora amabi yo gushoza ku nguvu yoze ko nyene uko nyene ibintu byabaye abavumbagaje mu ivu yatabuye impuzu ibyo byose yakoze azi uko nyene yitura inyamira mabi yitura ikiyo kuyo itandukanywe n'imibano y'umwereka inzego itukura n'ibyo biraba intambambere.
Murakoze cyane rwose. Kumbure n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika baragerageza kutubwira ko byifashe urwego rw'imi gwo mu kibano uko biba bimeze niba byiyongera niba byaragabanutse canke uko biba byifashe reka duhere kuri Dominique. Dominique uranyumva?
Yego ndabumva.
Yego Dominique shikiriza ikibazo canke cyumviro.
Yego nagira nse nubaza ikibazo nimbereza kuba kuri abonye bajeje ibyo mategeko. Iyo umuntu afashwe ku nguvu dufate nk'umwana w'umukobwa cyangwa umupfasoni afashwe ku nguvu hanyuma akaba yafashwe ku nguvu n'umuntu usanga afite nk'igihagararo kininiya nko mu buryo cyangwa mu butegetsi cyangwa iki hanyuma birashobora kuborohera kugira ngo bashobore gutohoza neza batagiriwe ko inyunze igitsure.
Kibazo ciza cyane.
Iyo naho umuntu w'umukobwa afashwe ku nguvu igashika akaba yafashwe ku nguvu avuye nk'aho kuvoma hanyuma ntaronke ibyemezo. Dufate ibyemezo dufate nka temwa.
Abyabona.
Biroroha yuko dufata ati yaja kwa muganga hanyuma muzakavuga uwo muntu yamufashe ku nguvu kandi akamuvuga mugaba atanu atawamubonye biroroha kugira ngo bakurikirane barabe batohoze neza barabe yuko ibyo bintu byo by'ukuri ari byo kugira ngo bakurikize amategeko umuntu uwo mwana ntaje ahohoterwa ngo bihere uko onye.
Urakoze cyane Dominique. Yego reka duha akanya na Aaron uranyumva?
Wi ndabumva.
Niriwe neza Aaron ikibazo cyangwa cyumviro?
Nagira ndabibaze ku bijyanye n'ibyo uwo mugenzi aheze gushyikiriza mbega nijya hari umugore n'umugabo babana bavuga yuko dufate igikore bamufashe ku ngugu icyo gihe nijya ari babivuga nijya ari bavuga ko ari amabi yakorewe iyo basanga babana n'umugore nicyo nagira mbaza ikindi nacyo mu bijyanye n'amabi akorerwa abakenyezi kuki usanga abakenyezi dufate nk'abibera mu ruguru mu mihana ya ruguru ibyo usanga batavuga ngo hari ibikorwa ngo bahora bemerewe kuko ngo abagore bahora babikora bonyine mugabo ngo n'abagabo babirekuriwe ibyo biba bijyanye n'umwayo mabi yako dufate nko guheka umwana n'ibikorwa by'umugore ku guteka ibikorwa by'umugore nicyo gihe nabo turabyita ko ari amabi nabo
iyo umugabo atabikoze. Urakoze Aaron reka duha akanya umushingantahe Janvier Nsabimbona. Ndabibutse ko umushingantahe Janvier Nsabimbona ari mu ntara ya Muramvya niwe mukuru wa sentare nkuru y'igihugu muri iyo ntara. Umushingantahe Nsabimbona ikibazo cya Dominique gihambaye cerekeye iyo umukenyezi cyangwa umukobwa akorewa mabi afashe ku nguvu n'umuntu afise ari mu butegetsi canke afise uburyo bwinshi ayo izo manza ziramutunganiriza neza uwo mukobwa canke uwo mukenyezi atagitsure gihari ku bantu bari mu butungane.
Murakoze cyane kubibazo mumbajije. Nagomba gutanga umuco ku byerekeye uwo muntu yafashe uwo mukenyezi ku nguvu iyo aba ari umutegetsi mu mabanga yiwe. Amategeko arabitomora araho hariho ari rubanza rw'icaha cyangwa rw'amatati ntabwo ico bajije ati ko urubanza rugatumumbere nk'uko byategerezwa utagitsure nibaza ko uko bamwe babyakira uko cyangwa kuriya ugiye gusoma amategeko icyo avuga ntabwo turaba ngo ufite uburyo ngo nukurikiranwa canke ngo ngurangura umuntu akomeye naho ufise ubudahangagwa urafise nta muntu atitaho ubutungane kandi nta muntu adakurikiranwa ku byo yakoze mugabo amasentare witaba aratandukanye bivanye n'amapete ofise yaba umusirikare umupolisi canke umwenegihugu muto muto ni ukuvuga umusivili. aho naho uko amateka bivuga amasezerano atandukanye mugabo nabwo ureka gukora inozeye urubanza ngutunganirizo umuntu yahohotewe umfasoni yahohotewe ngo nuko ari umuntu w'amafaranga cyangwa afise uburyo cyangwa afise igihagararo nabwo nta gihagararo tukiraba turaje amateka avuga murakoze
ikibazo none cerekeye iyo umukenyezi adafise ibyabona nk'iyo habaye ikintu mu mitumba cyangwa ahantu atamuntu yari ahari aho mumufasha mute bigenda gute
ni bimwe nari navuze nti iyo byagoranye imbere y'inyamiramabi iyo byagoranye mu bushikiriza manza ugasanga ibyemezo ntibikwiye ibyemezo nta bihari byerekana ko uwo muntu yohanwa hanyuma nawe yabikorewe agashumbushwa kenshi za sentare ziragira ingorane ariko iyo biboneka koko ko ibyo bintu byabaye ntabwo tubirenza ku ruho rw'amazi uwo muntu araheza agatunganirizwa na cyane cyane ko urwo rubanza turaheza tukaruca mu mizi tugira ngo turonke n'imiruriburi icyo kintu cyo kwerekana ko uwo mubisha yakoze ibyo bintu yarabikoze naho agaheza akabihanirwa hanyuma nkuko nanjye ndabivuga uwo nawe yabikorewe tugaheza bishyira ibyo asaba niyo atobishikiriza amateka aratomoye niyo atobishikiriza ubushikiriza manza ariko aragiriza uwo muntu yabiyakoze ayo mabi ubisha yakoze ayo mabi uwabisaba bikamugora ubushikiriza manza uraheza bukamufasha amateka abitekanye
kuri icyo nyine kandi iki kibazo ndifuza ko n'umupfaso ntihabona imana agira icyo akivuze ko ikibazo cya Aaron cerekeye umukenyezi abana n'umugabo wiwe iyo habaye gufatwa ku nguvu ni ikintu gihambaye kandi kigoye mu buryo bw'uko baba basanzwe babana kandi bubakanye ibyo muvyitaho mute mu imanza nk'izo zigenda gute alo mushinga nahe Janvier
ego murakoze nabavuze izina ryanjye bivuze ko tariko namengera no wundi muntu ariko aravuga nagomba musubiye mu muramba bari
Janvier
ego je nitwa Nsabimbona sindiri ndetse nabavuze
oh nari navuze eh nari navuze ko mu faso ni habona imana nawe nyene yogerageza kutwishika ikibazo murangije ariko ukibazo cy'umukenyezi abana n'umugabo wiwe bigenda gute yavuze ko yafashwe ku ngufu
yafashwe ku ngufu n'umugabo wiwe iyo amateka arabitomora iyo umugore bavuga ko yafashwe ku nguvu n'umugabo wiwe no kuvuga ko hariho amategeko mpanabyaha naho ne turaheza tukaraba ibyo kumufata ku nguvu ryari byabaye yari umushinga ntaye wiwe ariho arika mutegeka yuko yosama inda canke yoyikurayo canke n'ingingo zitandukanye hariho ingingo y'amajana atanu na mirongo itandatu na gatandatu y'igitabo mpanabyaha ingingo y'amajana atanu na mirongo itatu na gatanu ni iyo byabaye hanyuma naho bibera mu nzu umufasoni akabyerekana ko yamufashe ku nguvu umushinga ntawe turaheza tukamuhana umufasoni nawe tukamutunganiriza ariko aho usanga ingorane tugunda guhura nazo ni hacya asabigwa indishi turabaza turayumvira mbega iyo ndishi ariko arahabwa ko yari y'umuryango tugira tuyiha umugore abana ntibazoyironke mbega uyu muntu ko yari umushinga ntahe wiwe iyi ndishi kwiva mu muryango iraheza ive hagije ije ngaha ukaje usanga niyangorane duhura nayo ariko uko amategeko abivuga ntabwo uwo mushinga ntawe wiwe agenda uko araheza akabihanirwa agatanga n'indishi
mwakoze cyane mfashe ntihabona imana abakenyezi bagitari bitigiri binini byerekeye abakenyezi bafatwa ku nguvu n'abagabo babo muba mubona canke mwumva no mu zindi ntara iki kibazo cifashe gite
igitigiri ibitigiri zivyeje cyane ariko birabaho ari abavyumva kubivuga baratwitura ari turikigo kubera ko ibintu byo gufatwa ku nguvu hagati yabo bakanye ucumenga n'ibintu bitovugwa kandi navyo bisendekaza bigateka k'umukenyezi umukenyezi arashobora kuba agwaye merewe nayi ntegereza umugabo akamutegeka ati nicyo cyakuzanye tegereza ko nze ko duhuza ibitsina hanyuma niho hava n'igurirana ry'abantu imbanyi mutifuza numva rero ni ingorane ibitigiri si byinshi kuko ngo ni banga abo bakanye bavanga abataranyugwa muga nk'abaza barumva inyigisho baratwitura kandi turababwira tuti yabona akugoye cyane no gushikira ubutumwa kuko nyakubahwa mukuru wa santere muri igihugu yabivuze amategeko arabitegekanya kuko umukenyezi igikore
birumvikana. Urakoze cyane rwose. Reka twakire na Alice ku murongo. Alice uranyumva? Alo Alice,
alo,
wiriwe neza Alice? Ikibazo cyangwa icyumvi?
Alo,
wi Alice turakumva, shikiriza ikibazo cyangwa icyumvi.
Yego, nashaka kuvuga ku bijyanye n'amabi afatiye ku bakenyezi cyangwa abigeni. Ayo mabi ahanini ari ku bintu byinshi, hariho ibyo tuzana byo gufatwa ku nguvu, hari ibyo kubanza mu rugo, hari ibyo kutagira ijambo. Ibyo byose tuvuga yuko ari amabi afatiye ku gitsina, na cyane cyane amabi akorerwa abakenyezi. Nashaka kubaza cyane cyane uwo mudamu, mu gihe tubona yuko cyane cyane mu gihe hariho nk'ibinyobwa bimwe bimwe byiyayuramo ko inzoga zitemewe n'amategeko zamaze kwiganza mu gihugu. Izo nzoga rero zimwe mu bituma abakenyezi bagiramirwa mu ngo zabo, ugasanga umukenyezi niwe ajya kubitonga wenyine. Ugasanga umukenyezi iyo yimbaga nkamenya niyo rigiye umugabo abiyora abijyana kubigandaza kugira ngo aronke ikinesha. Ugasanga kandi iyo yimbaga irahabwa abandi bantu, ugasanga hari n'igihe umugabo amubwira ko n'abandi bantu mu nzu. Nagomba kumubaza ukuri icyo kibazo, mbega muri kumuraraba ibyo bintu bishikira abakenyezi mwambari ko murategekanya iki kugira ngo ibyo bintu bigabanuke mu gihugu?
Urakoze cyane rwose Alice, ikibazo gihambaye. Reka duhe n'akanya Gerard, uranyumva?
Yego, ndabumva, murakomeye.
Turaho turashima namwe.
Yekome ndashima ndamutse mutumire.
Barakumva.
Yekome numva bintu ariko asigura ifateye gitsina n'ibintu amuri mu Burundi usanga navyo nyene biriho bibiho. Nashaka kubaza umutumire nk'igihe usanga abantu bavuga bumvikanye ugasanga umusore cyangwa umugabo n'umugore bumvikanye ati ibyo bashaka gukora, ugasanga umugore afata agahigo ko gushengeza uwo mugabo amagiriza yuko amufashe ku nguvu, ubwo urwo rubanza nta kubarusha gute, nta bawumvikanisha gute. Ikindi ashaka kumusaba uwo mutumire urumva yuko akora muri izo ntara za Murambya, nibagerageze barabe inyigisho zabo zinyure abanyagihugu bo mu Burundi, uriko haraba akora mu za Murambya, hari hara za Rumonge, za Bururi, za Makamba, usanga izo nyigisho nazo nyine batazirova, ugasanga izo nyigisho we atanga atazi ukuntu bazigenda. Nabo nyine nashaka kumusaba ko yoyagura karere, hama nkashaka kubaza kumubaza yego ariko aravuga ngo byo gufata ku nguvu benshi babitahura, mugabo hari abantu babiisase nje ni ukuvuga wanze uri kumubwira nk'umuntu nk'umusore wa 25 kandi nk'umuyazi 4 ugasanga uri kurababwira ngo yamufashe ku nguvu, benshi ntabitahura kuko uri kuraba ibintu bigoye, uri kurabwira iyo myaka baba barimwo, ukabwiye nk'umwana wa duza n'umugabo wa 35 ibintu bitahura uri kuravuga ati yamufashe ku nguvu naho wa 25 vrema ibintu bidatahuye neza
birashobora. Gerard, muri make tugira ngo tuje ku bandi, muri make imyaka ntaci bivuze kuko umuntu afashe ku nguvu undi muntu birahanwa n'icaha naho baba bangana imyaka muri make.
Ndiko ndashaka gatura ndashaka kubaza yego mari karavuga amabari afate ubikina n'izi byaro abagore muri afi bo mu Burundi bariko barabyara byema aba abarundi bariko baragwira cyane nabyo nyine uri ko araba nk'umukenyezi wo nka mu Burundi usanga ari karavyara nk'abana ndwi munani navyo nyene mbona yo yo bishya mu ndyo guruho cy'igitsina cy'umukenyezi kuko wi ce n'est pas non ubuje usanga umugore yagenda cyara usanga rero beje ntara witahura umugore beje abwo umugore amaze kuzanga wari ukubyara cyane cyane abadamu babiri miji umuntu wo kubyara oro navinyira umwego mu n'ibyo bintu biri mu bintu byo guhotera igitsina cy'umugore kuko uri kwa araba ariko abyara nk'abana munani cyendo usanga nawe nyine bimubije cyane
biraruhisha mu bintu urakoze cyane gose Gerard reka duhakane
bagera bizumubiri cyane kose nje gituma rero nabyo nyene bora ukuntu bigira ko bakabitahura kandi bakabyigisha nabandi ko abana burundi bana abantu bari kugira ku byinshi ku byo rero nko myaka iri kiyaza abantu batwari beshi cyane
murakoze cyane Gerard reka duhakanya abatumire babishure mushinga nahe nsabimbona ibi bibazo bibiri byabajijwe na Alice na Gerard Alice kicerekeye ibiyayura bwenge biriko biriyongerekana kumbureka duhere ku mufasoni habona imana ibiyaruye brenge biko bituma haba ayo mabi yiyongerekana inyigisho mutanga muzitanga hehe muzitanga kangahe kugira ngo twumve niba ziriko zirafasha canke zikuye kongerekana Gerard nawe nyene abajije kuvyerekeye inyigisho mutanga mwosobanura bijanye n'inyigisho cyane cyane muri iki gihe y'imisi 16 igiye kuza yukuhimiriza abantu kugwanya mabi akoregwa abakenyezi inyigisho zitangwa zite kangahe he
rakote cyane inyigisho zijanye n'amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme cyangwa inyigisho zijanye n'amabi akoregwa afatiye ugitsina muri rusange si bishasha imaze mwinyaka myinshi kuva mu 2004 izo nyigisho zaratangwa ko ari kurumva mabi aracakogwa ngene tuzitanga naho urwego rw'imitumba ikigo kiwitanambe jingo n'imibano sodefise kirafise abaremesha kiyago muremesha kiyago ku mutumba imitumba ingana abaremesha kiyago niho bari hanyuma mu makomine naho hariho abakozi b'ikigo bafise impapuro z'umutsindo bajejwe imibano nabo nyene baragira ivyo biganiro
biba kangahe kundwi kangahe
kumutumba umunemesha kiyago wese arazi ko ateweza kugira ibiganiro bine mu kwezi ku mitumba ingana zisi mitumba 99 mba rero kubera nababwiye kare nti n'uburyo buratuma umuntu atojekaho yifuza abari mu makomine baja mu mitumba yegereye nko ku birometero 5-6 gushigikira baremesha kiyago yo mitumba ariko abifitiye uburyo bibunguruza boshika kure cyane bakishikira hariya ku mitumba kuko nabo bafise ubumenyi bwisononuye gusumba baremesha kiyago nabo twabigishije
yego murakoze cyane reka kubera akanya kariko katubana gake reka dusubire tugaruke duhe ijambo mushinga nahe nsabimbona ku kibazo cy'amategeko cerekeye iyo abantu babiri umuhungu n'umukobwa bangana imyaka bumvikanye kugirana imibonano ariko umukenyezi kumbure akagiriza uwo muhungu yuko yamufashe ku nguvu nk'imanza nk'izo zigenda gute
murakoze gusura ku ntiza kanya nagomba kuvuga kuri ibyo kuri ico kibazo mumbajije nta amategeko ingenda yubatse uwo muntu yumvikanye uyu mufaso ni wiwe akumvikana n'umushinga ntahe wiwe hanyuma akamufaso niwe akamuzana muri senta avuga yuko yamuhohoteye yamufashe ku ngufu twebwe turaba icyo amategeko avuga ibyo zo kumvikana ntabwo tubeza ngo tubikorere ko kuko cyaturaba icyo amategeko avuga cyaturaba ko agashikiriza ukundi ibyo bintu byagenze tugaheza tukaraba ko koko yafashwe ku ngufu yafashwe ku ngufu n'izangingo navuga zo mu gitabo mpanabyaha zigaheza tugahanisha uwo mushinga nayo yamufashe ku ngufu nayo handi ho ku byerekeye ibyo gufata ku byo izimanza bene izi ibyo baba bumvikanye ntabwo tubeza tubikore ngo tubikorere ko tubeza tukabumviriza umwe wese ingorane ya afise ahubwo cyo nagomba kugaruka ko uwo wagiye kuvuga imbere ya Gerard ati icyo mutegekanya kugira ngo imanza bene izi zigabanuke byaha bene ibi bigabanuke icyo twebwe dukora ku nama ku ariho amanama menshi akunda kuba yabategurwa ku rwego rw'intara ku rwego rwa komine turagerageza tukavugana n'abatwara ibyo bisata umwe wese mu byajejwe bagahimiriza aba bantu banywa inzoga z'ibiyaruramutwe niba ni nyinshi ziratuma abantu bahukana bafata umugore akamwirukana akamuzanira k'uwundi hanyuma tukabigisha yuko ibyo bintu izo nzoga zituma haba izo ngorane abagore bagafatwa ku ngufu bakorerwa mabi adashoboka ko izo nzoga bozigwanye hanyuma uwo Gerard nawe yavuze ati uyo ati nayimeje kuwishura n'abana shaka ati mu rubanza barusha gute nivyo nayimeje kuvuga ahubwo ati yavuga ati naho mbe imwe namwe mukora iki muri murambya nawe ndamuhe nyinshi ndamubwira yuko muri murambya abo twakira bose abene igihugu twamaze ko turakira turababwira turabigisha ko umugore wanashaka uwo mufasoni tugafata n'ingingo zihutirwa iyo umufasoni yirukanywe mu rugo tukamugarukana uwo wundi aje kubaka aje ngo yakweze ngo bubakane bita ko nk'ibinaje mu Faransa bitekane cyo niyo ngingo ya 531 turaheza tukamwirukana uwo muntu uwabikoze agafungwa uwo mufasoni yakorewe ayo mabi agaheza agasubira mu rugo akarongwa n'ibimutunga nico gituma uyo mufasoni nicabona uwo mufasoni turabikorana cyane arongoye ico gigo CDFC muri murambya arazi yuko twama tubifashanye kandi turamukengurukira kukuntu dukorana hanyuma akatubwira iyo abamwituye akabaturungikira hanyuma tukaba dufata ingingo yihuta kugira ngo uwo mufasoni aheze gutunganirizwa.
Murakoze cyane rwose. Reka twakire na Eric, tubasabe mutange inyishu ngufi kugira ngo tushobore guha karyo abanywanyi bandi bijwi rya Amerika benshi bari ku murongo. Eric, majambo make cyane ikibazo cyangwa icyumviro? Oui, turakumva Eric.
Ndikina cyangwa kuvuga nuko ese je ati aba ngombwa cyangwa aba mama bakunda kwitwaza ngo barabaho.
Umurongo wa Eric uracitse. Reka twakire bukuru, uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Ego bukuru, duga ku ijambo kibazo cyangwa icyumviro masegonda make cyane.
Nande nagira mbazo mutumira umuntu aramuranza ko mu birego bama bakira kesi bumva ngo abakore ngo bahohoterwa gusa bakabona bone barabibagira ngo ntibahohoterwa. Ni ibihe birego yo bamaze kwakira by'abagabo kesi kubera wewe baguma bavuga ngo abakore ngo kesi nibo bahohoterwa abagabo bakatwibagira. Gusa rero urumva nicyo gituma rero n'ubu no mu manza nizo mpanura abacaha abakwiye no kuzahanura n'abagore nabone kandi sibo bamabera gusa abagabo niyo numva duca ko amakosa gusa
birumvikanye. Murakoze cyane bukuru. Majambo make mushinga nahe nsaba imbona ibihe yabajije ibirego abagabo bashikiriza byo bari nk'ibihe nabo nyene murabona imanza zabo zitari nke.
Alo
wiye mushinga nahe nsaba imbona ikibazo cya bukuru hari imanza z'abagabo nazo nyene mushikirizwa zingana zite nabo nyene arasaba ko nabo nyene mwuza murabavugira.
Murakoze cyane. Nagomba ndamwishure ndamubwira ko mu manza twe twakira ibi imanza nyinshi usanga arizo abafasoni bahohoterwa kandi atiyubagije nibaza yuko ivyo bintu dima zaba izo mabanza benizo abafasoni bama bahohotewe ariko n'abafana bashinga ntahe baratwitura mugabo ntabwo ari benshi wanashaka nduba mbeshe hamwe novuga nti hariho amushinga ntahe abashinga ntahe bashi abantu babagabo bamaze kuza bashika 10 cyangwa 5 namba wanashaka na 5 je ntabwo ndabona gusa abafasoni nibo benshi kandi ngukomeje kubivuga bitumwa nubu hariho ubagita bukwega n'izo nzoga zitemewe n'amategeko abafasoni babijijemo n'abantu bandi bake cyane.
Urakoze cyane gose mufasoni habona imana mwebwe mweho ku kigo cya CDFC abagabo barabitura bangana bate
emwe abagabo ni kewa baratinya kubivuga sinzi igituma kuko amabi ntacagura mu isanzwe kandi n'ikigo nishakira abakenyezi gusa nuko abakenyezi bagira ingorane gusumba abagabo n'abapfana isoni sinzi igituma turabubahuye nibaza ibitura icyo kigo kuko kiriho kugira gifashe bose umuntu wese akarenganywa mu gateka kiwe nk'abitura ikigo kenshi usanga ari impfubyi abana abahungu tagira icyefo cya ruguru bahohoterwa ku matongo ababyeyi babasigiye
birumvikana. Murakoze cyane.
Abandi bo batanga baraje kubigenza kugira babice bakabakora ikibi bagakomereka cyane bagacumitwa kugira bave kuri iryo tongo abo babanye barisigareko. Nk'uyu mwaka nuvuga ko twakiriye imfubyi imwe y'umuhungu umwe hanyuma twakira n'uwundi muhungu yavuye muri Tanzania agira icyefu cya ruguru mu Burundi nawe twamushikirije ubushikiranganji bagatera akazi na muntu ntibanitambere idakumiye.
Reka twakire na Ildefonse. Ildefonse shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro majambo make cyane. Ildefonse dakeka Ildefonse hari ikibazo muri telefoni yiwe nta kundi turiko turaja ku musozo w'ikiganiro. Reka duhe abatumire bacu akajambo ka nyuma bashikiriza mushinga ntahe Janvier Nsabimbona mwakoze cyane gose gufata akanya ko kudusobanura ibijyanye n'ubutungane ku mabi akoregwa abakenyezi mu majambo make cyane akajambo ka nyuma n'impanuro mushikiriza abanyagihugu zo bari nkizi.
Murakoze cyane nagomba kubashimira cyane cyane kumwaduhaye akanya kugira ngo tuvuge ibyerekeye amabi akorerwa abafasoni abakorerwa abakenyezi mu ntara y'ubutungane turongoye naricyo gituma twagomba kuvuga ko ubuturabye umwaka uheze nyine byari byifashe hariho harashoboye kuboneka imanza nka 95 zose hamwe ufatiye imanza z'ibyaha cyangwa z'amatati ajyanye n'amabi akorerwa abakenyezi ariko uyu mwaka gushika kuri ukwezi guheze ku icumi n'imanza izo twari tumaze kuronka n'imanza 50-60 murumva yuko harimwo akarusho hafi 30% kubimaze gukogwa byumvikana ko bariko kunyigisho bahabwa abakenyezi ntibakibihora abakenyezi barabivuga hanyuma bikoze bagahanwa maze abahanywe abahonye abandi bokoze bene ayo mabisha bakaca batinya kubera babona yuko ubutungane buce bubashyira hafi yabwo hanyuma bagahanwa maze nababikorewe bagashumbushwa.
Yego. Reka
duhe ko gituma nasaba yuko bene izo nama bene izo nyigisho tubandanya kugira ngo abo bene gihugu batahure agataya ku mukenyezi kubahirizwe. Murakoze.
Murakoze cyane mfasoni Space Caritas habona imana kajambo kanyuma. Allo Madame Space.
Oui.
Akajambo kanyuma amasegonda 20.
Yego me. Turateye akamo abana babigeme biga mu mashure arinda zindaro batwara cyane ukamenga ntibazi icyo biga bagerageza bareke guhendwa ahendwa n'ibintu bito cyane ugasanga ubuzima bwabo bayifuze buratakaye kandi bagerageza amashuri tugende no kuri turakibabwiye.
Murakoze.
Turateye akamo bikebuke.
Murakoze cyane gose ndashimiye abatumire bacu buno munsi ndashimiye namwe mwese mwaduteza amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi ndashimiye nabahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cuno musi. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro turiko turabashikiriza. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga cuno musi. Tubararitse kubandanya mwumviriza radijwi rya Amerika. Murakoze cyane, nawe ubutaha.